Muracyumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya America. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Abarundi barindwi bari mu nkambi ya Mutenderi muri Tanzania ari impunzi barashimuswe bajya gufungirwa mu Burundi. Amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu arabyamagana.
Banyuruzwa mu ijoro mbere kugeza naho byamenyekanye rero ko hariho na bamwe muri bo batwagwa mu Burundi. Binatwereka ko kandi ko no muri abo bose barenga 90 baburiwe irengero, harimo abishwe ko nibyo, ariko harimo n'abashobora kuba barashikanye mu Burundi.
Uyu ni Sharangabo Leopold wo mwishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'impunzi ziba mu makambi kuri bariya barindwi rero ubu bafungiye muri gereza ya Muramvya na Bubanza. Mu Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Paul Rusesabagina afungwa by'agateganyo iminsi 30 igihe anketi zigikorwa. Naho muri Nigeria leta ya Kaduna yavuze ko ishobora kuzajya ikona abafata abagore ku ngufu. Mugume hafi aya makuru atabacika. Muri leta zunze ubumwe za Amerika abantu barenga 500,000 babuze amashanyarazi kubera gihuhusi yitwa Sally yaraye ibice biracika mu majyepfo y'igihugu. Ni inkuru ya Fidel Niyongabo.
Abantu barenga 500,000 mu bice byegereye ibahari vy'amareta ya Alabama na Florida nda muyaga nkuba vyari bifise uno musi kwa kane. Ni nyuma y'igihuhusi Sally giciye muri ivyo bice kigasiga cononye ibintu bitari bike. Igihuhusi Sally cashitse muri ivyo bice byegereye ibahari vya leta ya Alabama ku munsi wa gatatu kiri ku rugero rwa kabiri ku nguvu zacu. Cabandanije muri iyo leta gitera kigana akarere ko mu buraruko bushira uburengero bwa leta ya Florida. Imiyaga y'ico gihuhusi yari ifise umuvuduko w'ibirometero 165 ku isaha. Imvura y'isegenya cateye yateye imyuzure ikomeye mu bisagara bitari bike, irasenyura amazu n'ibibanza bigirirwamo imirimo y'ubudandaje. Umukuru w'igisagara cya Orange Beach muri leta ya Alabama, Tony Cannon, yabwiye itangazamakuru ko igihuhusi Sally cyahitanye umuntu umwe mu gihe ubundi irengero ryiwe ritazwi. Abantu 377 baratabawe mu gice cya leta ya Florida cyitwa Escambia County. Abategetsi baho batangaje kuvurefe y'ukuva ku muhingamo gushika mu bucagucagu mu kiringo c'imisi itatiri imbere. Igihuhusi Sally caratakaje nguvu inyuma yaho mu gihe cari kigeze ku rubibe leta ya Florida ihana na leta ya Georgia na Carolina yo mu bumanuko ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu.
Muteza amatwi radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no kuri internet wa eshatu akadomo radio yacu voa.com no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu mukurikire aya makuru. Noneho tujye mu biyaga bigari. Ijwi rya Amerika tujye mu Burundi. Abarundi barindwi bari mu nkambi y'impunzi ya Mutenderi muri Tanzania barazimiye, imiryango yabo yasigaye mu nkambi iza kumenya ko bashimuswe bajya gufungirwa mu Burundi. Pierre Claver niyo nkuru yatohoje iyi nkuru ku buryo burambuye.
Amatoza y'ijwi rya Amerika yerekana ko impunzi indwi z'abarundi zaburi burengero mu mezi abiri aheze mu ikambi ya Mutenderi iri muri Tanzania ubu zifungiwe mu mabohero abiri ari mu Burundi. Izo mpunzi zabibwiye imiryango yazo ziriko ziritabariza. Isoko ryacu ry'amakuru rivuga ko mu ibohero rya Muramvya hafungiweyo bane aribo Revocatus Ndayishimiye, Saidi Gwasa, Felix Chimpaye na Rajabu Ndizeye. Ibubanza amakuru ava mu miryango y'izo mpunzi avuga ko hafungiweyo batatu aribo Anacle Nkunzimana, Emmanuel Kazigama hamwe n'uwundi tutashoboye kumenya neza umwidondoro wiwe. Abavukanye n'imiryango yabo aho basigaye mu ikambi ya Mutenderi baratera ivyatsi iyo ngendo yo gufata impunzi zikaja gufungirwa mu gihugu zaje zihunga kandi zidahungutse ku gushaka kwazo. Aba ni bamwe muri abo batinyutse bakavugana n'ijwi rya Amerika.
Abaherutse akaba ari impunzi zitanyurujwe mu nyuma tukumva ko zifungiwe mu busho butandukanye mu Burundi. Tukaba tuyamirije iyo ngendo igahitse. Turafise n'amakenga ku mutekano wabo kuko tuzi ko abafashwe baborezwa igufa mbese benshi no kwishwa bakicwa abandi bakaburirwa irengero.
Kandi undi urarero aho impunzi zaje zitogwa mwijoro bagenda muri UN mu gipolisi babwira ati abantu turaza bafungiwe twaza bafungiwe ntibarapfa ntibarapfa gushika nubu kandi twaje twumva yuko abantu bashitse Burundi bapfungiwe mu gasho ku Burundi twabaye ku bw'Imana umuntu akuma yibaza ati umunsi ndashikirwa ndashikirwa ndapfa cyangwa barantwara impuzama zitwagwa mu ijoro zigatwagwa n'abapolisi ba Tanzania bari kumwe n'imbonera kure n'abayipereza Burundi.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo abatwara ayo mabohero ya bubanza na muramvya babivuga ko yamara ntacu bashimye kubitwishura ko gusa umukozi w'ibohero rimwe muri ayo yatubwiye ko atabubasha bafise bwo kudondagura aho munyororo wese yajava ico bikoze bamwe mu banyororo batwemereye ko hariho bagenzi babo baheruka kuzanwa ngaho bakuwe muri Tanzania ndetse baduha n'imyidondoro yabo. Ico twamenye nuko batwawe muri ayo mabohero mu kwezi kw'indwi no ku munani igihe banyorozwa impunzi ziri muri iyo kambi ya Mutenderi zemeje ko batwawe n'abantu batazwi gusa bakavuga ko harimo n'abambaye impuzu z'abajejwe umutekano wa Tanzania. Ishirahamwe rihanira agateka k'impunzi ziba mu makambi ririyamiriza icyo gihita ihohoterwa ry'impunzi muri Tanzania. Leopold Sharangabo ni cegeya cutware iryo shirahamwe rikorera mu bihugu bitandukanye by'akarere ka Afurika y'ibiyaga binini.
Banyuruzwa mu ijoro mbere kugeza naho byamenyekanye rero ko hariho na bamwe muri bo batwagwa mu Burundi binatwerekaka ko kandi ko no muri abo bose barenga 90 baburiwe irengero harimo abishwe ko nivyo ariko harimo n'abashobora ko barashikanye mu Burundi harimo n'abo bagifungiwe mu gihugu cha Tanzania. Akenshi ubona abariko barafatwa babara abantu batavuga rumwe na leta babara bahoze arabanya politike canke abahoze mu gisirikare kuburyo babasanga naho bagiye hose nibyerekana neza ko ari umugambi uri hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Tanzania.
Iryo shirahamwe ribona ko igihugu cha Tanzania kiriko gica kubiri n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi.
Twebwe ico dusaba nuko igihugu cha Tanzania coshigwa imbere y'ubutungane kuko byarabonetse neza ko carenze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi kandi co nyene cashize ku mukono kuko kirazira kikaziririzwa nta mpunzi isubizwa mu gihugu yaje ivamwo ku nguvu cane cane biciye no mukubanyuruza.
Mu kwezi kw'icumi kumwaka uheze w'2019 ibihugu vya Tanzania no Burundi vyagiraniye amasezerano yo kugwaniza hamwe abagizi ba nabi ku mipaka bisangije. Ayo masezerano yatewe ku mukono i Kigoma muri Tanzania hagati y'abayobozi bakuru b'igipolisi Melkia de Rucheke ku ruhande rw'u Burundi na Simon Siro ku ruhande rwa Tanzania. Bimwe mu biri muri ayo masezerano nuko inzego z'igipolisi zifashanya gukurikirana umugizi wa nabi aho yo kwinyegeza hose harimo kandi ko naho abakekwa ko icakana kabo kwinyegeza mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania ko bazofatirwayo. Ibi byarateye impungenge impunzi z'abarundi yamara byarashimwe n'ibipolisi ku mpande zose kuko ku bwabo abagizi ba nabi ataho bakironka bahungira. Ubu impunzi zibaza ko ari ayo masezerano ariko arakurikizwa yamara bagasaba ko abofatwa batojanwa mu Burundi. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tukiri kuri iyi nkuru ya Paul Rusesabagina, icyamamare mu bakinnyi ba sinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Clooney n'umugore we Amal batangaje ko bazakurikiranira hafi urubanza rwa Paul Rusesabagina. Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi.
Babinyujije mu kigo giharanira amahoro n'urugaga rw'abavoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruharanira uburenganzira bwa muntu, George Clooney n'umugore we baheze gukurikiranira hafi imigendekere y'urubanza rwa Paul Rusesabagina rubera mu Rwanda. Don Chido akinanye na Clooney muri filime z'uruhererekane Ocean's 11 na Out of Sight ni we akinnye ari Rusesabagina. Inkuru ijwi rya Amerika rikesha fondasiyo yitiriwe Clooney ivuga ko Rusesabagina yakomeje kunengisha akarere ku butegetsi mu Rwanda, avuga ko rihunyanga uburenganzira bwa muntu. Bimwe mu byaha akekwaho birimo kurema umutwe w'ingabo utemewe, gutera inkunga iterabwoba, ubugambanyi mu gushimuta no kwibisha intwaro n'ibindi. Rusesabagina yaherukaga kugaragara i Dubai ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Nyuma y'iminsi ine, urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rutangaza ko ari mu maboko yarwo. Fondasiyo Clooney ivuga ko umuryango wa Rusesabagina uvuga ko akigizwa mu Rwanda yimwe uburenganzira bwo kwihitiramo umwunganizi mu by'amategeko no kwivuza. Nyuma yaho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakomoje kubyaha Rusesabagina akekwa agira ati Rusesabagina ayobora umutwe w'iterabwoba wishe Abanyarwanda, agomba rero kubibazwa. Ku bw'ikigo giharanira ubutabera CFJ, Urwanda rugomba kwibuka ko rwashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'abaturage n'abanyapolitiki n'amasezerano nyafurika y'uburenganzira bw'abaturage, bityo rwaharusesa bagina ubutabera nyabwo burimo kwemererwa kwihitiramo umwunganizi kandi agakomeza gufatwa nk'umwere igihe cyose atarahamwe n'ibyaha akekwaho. Iki kigo kivuga ko kugenzura imigendekere y'imanza bisaba kohereza mu rukiko intumwa itagize aho ibogamiye ikajora kwiburanisha rikorwa bigashyirwa ku munzani harebwa ko byubahirije amahame mpuzamahanga y'imiburanishirize y'imanza. George na Amakuruni bavuze bati tuzaba dufite abagenzuzi bareba kwiburanisha ridaca ku ruhande amahame mpuzamahanga, kandi ko Bwana Rusesa bagina azahabwa ubutabera buciye mu mucyo kandi butabogamye. Don Chido wakinnye muri filime Hotel Rwanda ari Rusesa bagina nawe yanyujije ubutumwa ku rukuta rwe rwa Twitter avuga ko azabikurikiranira hafi.
Mu Rwanda, Paul Rusesabagina yongeye kwitaba urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro i Kigali kuburana ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Urukiko rwategetse ko aguma mu buroko iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Rusesabagina yahise avuga ko ajuririye iki cyemezo cyo kumufunga by'agateganyo. Asumte Kaboyi yakurikiye urubanza mu rukiko.
Bwana Rusesabagina yasomewe ahari igeze mu cyumba cy'iburanisha ari kumwe n'abapolisi babiri, umwe yaramuri iburyo undi ari ibumoso. Yasanze mu rukiko abamwunganira be babiri bamushyira hagati bategereza umucamanza ko aza kubasomera umwanzuro. Umucamanza ari kumwe n'umwanditsi w'urukiko bahise binjira mu cyumba cyarimo abashinzwe umutekano bake, abanyamakuru, abakozi b'ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ndetse n'intumwa zaturutse muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Bose bari bateze amatwi bashaka kumenya umwanzuro w'urukiko utatinze. Umucamanza wari uyoboye isomwa ry'uru rubanza yavuze ko nta byinshi bavuga kuko urubanza rufite paje nyinshi ku buryo tarusoma rwose. Gusa avuga zimwe mu mpamvu zikomeye zituma Rusesabagina yakomeza gufungwa by'agateganyo kubera ibyaha byinshi akurikiranyweho. Mu mpamvu zari zatangajwe n'abunganira Rusesabagina zasabirwaga ko yafungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze, ikibazo cy'uburwayi nicyo cyazaga imbere. Urukiko rwatangaje ko inzitizi zidahagije kuko bitamubuza gukurikiranwa afunze, kuko kuba afunze ntacyo byabangamira ku burenganzira bwo kwivuza. Uregwa akimara kumva icyemezo cy'urukiko yahise yaka ijambo, biragaragaraga ko ananiwe ahita atangaza ko ajuririye iki cyemezo cyamufatiwe. Isomo ry'urubanza rishojwe, umwe mu bunganira Rusesabagina yatangaje ko nyuma y'uko babyemeranijweho we na Rusesabagina bagiye kujuririra iki cyemezo. Maitre Bugaza David avuga ko batunguwe n'icyemezo cy'urukiko mu iburanisha ryo kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bwagaragaje impamvu bwasabiraga Paul Rusesabagina gufungwa, buvuga ko ibyaha yaregwa bikomeye, bityo ko aramutse arekuwe ashobora gutoroka ubutabera kubera gutinya ingaruka z'uburemere bw'icyaha akekwa. Rusesabagina ukurikiranwa nk'ibyaha 13 we yasabaga ko yafungurwa agakurikiranwa ari hanze kuko asanga mu burwayi, ndetse ko kuva yagera mu Rwanda amaze kujya kwivuza inshuro 3 mu byumweru 2 yavuze ko adashobora gutoroka ubutabera nk'uko byavugaga n'ubushinjacyaha kuko asanzwe ari inyangamugayo. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Mu Burundi, umuririmbyi Nsengiyumva Minani Felicien uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Marechal Femi Dojabat yujuje imyaka 50 y'amavuko. Uretse kuba ari umuhanzi uzwi cyane, ni n'umugiraneza witangiye gufasha abandi by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatwa. Yaganiriye na mugenzi wacu Oriana Itangishaka amubwira bimwe mu bikorwa afite mu Burundi.
Icyo cyumviro cyanjemwo nari mu rusengero aho hari Kinshasa, umuvugabutumwa asigura ku bijyanye n'akarenganyo muri ino si kagirirwa abantu bamwe bamwe. Rero nca nibuka ubwoko bw'abatwa mu gihugu cacu nakuze mbona burenganwa cane, bunenwa no kuri birambabaza cane. Rero ahejeje gusigura niyumvisemwo umutima kuraba ico nokora nk'umuririmbyi nofasha abo batwa. Bashaka nca ndamurondera uyu muvugabutumwa iminsi ireze ndamubwira kansengere, numva yuko nshaka gukora ikintu cyo gufasha abo batwa. Aransengera niho nshyitse muhira. Rero hari mu 2023 naca ntanguza iryo shyirahamwe Fone Covid ryo gufasha abo batwa kugira ngo ndabikore nshishije mu ndirimbo hamwe no kurondera imfashanyo noza ndabafasha bibe no mu bikorwa. Nuko rero byatangiye
Icyo gikorwa turumva yuko umaze nk'imyaka 15 irenga aricyo urimo ufasha uwo mugwi wa Barundi, ariko kandi hariho nishyirahamwe Fondation Femi de Djaba Abarundi bazi cyane bakunze kumva, naryo nyine utubwira muri make uko urikoresha, uko urikoramwo nk'umugira neza mu Burundi.
Murakoze, ariko ntarishyura icyo kibazo, menyeshe ko no muri yo vone COVID nari navuze hari cyenyene, kuko mu nyuma nararonse umuzungu kazi w'umudagi kazi yitwa Angela Irogebo dufashanya hamwe n'umurundi yitwa Kabwa Butaramani Rakita. Abo rero turi batatu n'umunorvegie yitwa STN nibo dukora cyane muri iryo shyirahamwe ryo gufasha abo batwa. Hanyuma ngarutse kuri Fondation Femi de Djaba, n'icyumviro nagize ndazi hano Burayimba abaririmbyi batari bake usanga bafite amafondasiyo bakiriho bakayakorera. Rero nasanze iwacu ibyo bintu ngo ntibihaba, umuntu bamugirira fondasiyo atakihari, nabo nyine ugasanga ni ku izina, ugasanga nabo nyine ntacirikira akora kubera ko umwene byo atahari. Rero nifuje gukora uko nabibonye n'i Burayi, ndavuga ati ndayikore iriho icyo kotse kiboneka.
Ego muri iryo shirahamwe kandi rero turumva ko uranafasha n'abaririmbyi. Twibuka mu minsi yahera twarumvise ko watanze udushimwe biciye muri iryo fondation, tubwire mu majambo make utwo dushimwe utwarito.
Murakoze, muri fondation Femi de Djaba twiyumviriye gushiraho umugambi na nise twashimire bakiriho. Kuvuga mu gisaka cy'abaririmbyi, hari abaririmbyi bagiye barakora ibikorwa byinshi byiza ku gihugu, ubwabo ugasanga barapfuye ntacyo nta kintu cyo kubashimira cyabaye, kandi barakoze ibintu bifasha Abarundi reka n'abanyamahanga. Rero naciye nshyiraho icyo tubashimire bakiriho, ni urupapuro rw'iteka tubaha, tukabaha niba hashirimo amafaranga yo kubafasha yo kugira ngo tubashimire ku byo baba baradukoreye bakiriho. Yego, ibyo rero tubikora buri mwaka. Twaratanguye umwaka uheze n'uyu mwaka w'2020 tariki 18/9 tuzatanga ku gashimwe, kandi gahabwa si umuririmbyi gusa n'abatari abaririmbyi, mugabo tubona ko bakoze ibikorwa yamaremesha amahoro, ukundisha igihugu no kukitangira muri bicanze biriya, nabo nyine baraca mu bahabwa ako gashimwe.
Nk'uko twabivuze mu ntango, Mushingantahe Nsengiyumva Minani Felicien n'umuririmbyi azwi mu gihugu cy'u Burundi, kandi akaba n'umugiraneza abo bita abafilantrope mu rurimi rw'Igifaransa. Mushingantahe, tukivuga kuri ayo mashyirahamwe nyine ukoreresha ukoreramwo mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo ufashe Abarundi, urafise kandi nk'uko turako turavuga ibijanye n'abaririmbyi, ishyirahamwe Inabudi naryo nyene rirakwitirirwa ishyirahamwe Inabudi, ryoryo murikoreshamwo gute mu gufasha Abarundi?
Nacyumviriye mu ntumbero yo kugira ngo abaririmbyi turi mu mahanga n'abaririmbyi b'Abarundi bari mu gihugu turabe ukuntu twoza turakorana duteze imbere imico y'igihugu cyacu. Rero ibyo Inabudi bihuza abaririmbyi b'Abarundi baba mu Burundi no mu mafungo. Ubu rero mu mafungo niho turiko turitaho tunavura ishyirahamwe.
Tugaruke kandi ku mwuga wawe nk'umuririmbyi. Nk'umuririmbyi turumva ko kandi ari wewe wateguye kandi ugatunganya ururirimbo ruririmbwa mu mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi, umugambwe CNDD-FDD. Wahawe icyo gikorwa gute? Ubutumwa buri muri urya ndirimbo iririmbwa wabwiyumviriye gute? N'ubutumwa buteye gute kuri wewe nk'umuririmbyi canke kuba bariko barayumviriza iyo ndirimbo?
Noheraho gushimira Imana yashoboje gukora urwo ruririmbo nakoze mu bihe bigoye, kandi imani lara uzeza gira kushikana huku wawa yuri hili imbo kufisa kamaru kuki huku warundi weshi washaka ruriri imkani milioni nyishi ya warundi hawa mugi huku change haanze bari muri umugambwe rero ifamu ndashimira imana nuko nta muntu numwe yarunsabye ngo ndarukore jewe byaranjemwo hari mu gihe igihugu cyacu cyari mu ngorane z'intambara nanje nari nahunze igihugu aho nari buvira muri Congo nivira gukora ururirimbo rwofasha igihugu abarundi ku mwana bareka iby'intambara yego harimo ndarukora cyarabashikiriza bari barongoye uyu muhanzi acho bararushima ntacho bakuye ko ntacho bongeye ko cyatangura gufasha gutyo nyine urabandanya rufasha igihugu kandi ukundwa n'abantu mu moko yose uravye amajambo arimwo n'amajambo arondera avuga ko umugambi uri ku butegetsi wifuza ineza y'abarundi bose abarundi bose batunge batunganirwe mu byabo atawandya cyaje wangura
yego urakoze cyane none mushinganahe senge yumva ibikogwa mwoba murimwo byo bari nk'ibihe mu gihugu cy'u Burundi canke iyo mu mahanga ho uri mu gihugu cha Norvège
no vuga yuko muri kino gihe ivyihuta ndiko ndakora no gufasha wa mwigeme Neila Mutoni w'Imana umwe yaba Miss Kayanza Demir Vent muri ko Fondation Femi de Jaba yamushigikiye cyane rero igihe umwaka uri hasi kurangira turifuza yuko yoshika ku ihangiro y'ibyo yiyemeje rero nize turimo
hama none muri kazoza witeguriye kubandanya ibikorwa byawe nk'umugira neza mu buhe buryo inyuma y'iryo higanwa cyangwa uko gufasha umwigeme ibindi bikorwa wifuza gukora muri kazoza nk'umugira neza n'inkibi
ibindi bikorwa nobabwira nuko hari ikigo nakoze cyitwa CCFI ni Centre Culturel Femi de Jaba indata Burundi muri icyo kigo turakora ibikorwa bitandukanye ubu rero naheruka gutanguza ikigo cy'iradiyo imbonesha kure yitwa RTPD tuka radio televiziyo Burundi bwiza iyo rero hari mu ntumbero harimo gufasha urwaruka sanga kenshi utakaza umwanya ku marezo sosiyo imboga ngurukana bumenyi ugasanga bamwe bahavugira n'amajambo atabereye haba no ku gihugu cyabo cyangwa hagati yabo ukabona rero yuko nabonye tireka nkore iyo RTBB nabona ko ishobora gufasha urwaruka rufise impano nko mu byo kumenyesha amakuru gukora ibice biriya muri uyu mwuga yo yese twimi twatanguye uburyo twifuza kubyagura kugira ngo uko kwaruka ku Burundi gufise ziyongabirano guharongira ayo mahigwe
murakoze cyane mushinga ntaye nsenge yumva dusozera kino kiganiro turumva kandi ni nayo mpamvu twagerageje kubajya kara kugira ngo twumve bimwe mu byo twumva muri imisi mugiye guhimbaza imyaka 50 y'amavuko mu Burundi turumva yuko babiteguriye kubafasha guhimbaza uwo munsi mukuru nk'abarundi wagiye urafasha muri aya mashira hamwe abaririmbyi ibyo bikogwa byo guhimbaza uwo munsi byifashe bite mbega uzokwifatanya nabo bantu mu Burundi bariko baritegurira guhimbaza uwo munsi mukuru wawe uhambaye w'amavuko
nabwira yuko mbanza kwishimira n'Imana kuko gukwiza imyaka 50 muri iki gihe isi ubona igwaye cyane si byoroshye rero ndabishimira Imana hanyuma urwo rubanza rero rukuru rwategurwa neza bari mu Burundi bari kubyitangira cyane ndizera yuko hazabari umunsi mwiza uhimbaye na cyane cyane ko hazabari abaririmbyi benshi batari bake twatumiye nakaryo kukuza natwe turashimira Imana kuko abaririmbyi hari benshi twatakaje mu gihugu cyacu uburyo butandukanye n'intambara n'ibiki ubwo rero narabatumiye abatari bake babo dukorana muri amashyirahamwe n'abo tudakorana kaba kajya ko gushimira Imana kuko izo myaka 50 ikintu kidasanzwe.
Turumva kandi
sabaririje gusa natumiye hari abantu twiganye, hari abantu twakuranye dukinana mupira n'ibindi, reka n'abagenzi batandukanye bw'igihugu nabo twarabatumiye.
Yego cyane. Turumva ko kandi abakunzi bawe bari bakunda indirimbo zawe, abo baririmbyi baranaguteguriye akaririmbo kukugukeza. Reka dusozera kino kiganiro twumvirize ako karirimbo. Turabashimiye cyane gose mushinga na Nsengi yumva Minani Felicien bita batazira benshi bazi ku izina rya Marechal Femi de Jaba. Turagushimiye cyane gukanya wafashe kuganira n'Ijwi rya Amerika.
Zukuru wa bamagana wabiremaye wabugabo imyaka 50 irashize Femino Jaba ukiriho Lodis we September 2020 isabukuru ziza urumugisha ku Burundi Zigamire Imana ya kuduhaye ihabichuwa hilo Imana ya kukinzi kiyako ihabichuwa hilo Femi de Jaba
Mona nirese
Femi de Jaba
zacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru arahumuje, mbashimiye ko mwayakurikiye. Njye n'abagenzi banje bose dukorana hano Washington DC twayabateguriye kandi tuyabagejejeho turi iwacu mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika murakarama.